intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaza mwese bakunzi b'ikiganiro ndafite ijambo. Uno munsi duca irya nino ibijanye n'ubutungane dufatiye ku by'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza umwiherero w'inama nkuru y'ubucamanza. Ikiganiro mushikirizwa na Edi Claude Ninazwe.
Ndafite ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasubiye kwemeza ko igisata cy'ubutungane kibangamiwe n'abagicafuza mu gukora nabi akazi bajejwe. Hari mu mwiherero w'urwego rukuru w'abacamanza asanzwe anarongoye. Uwo mwiherero wabereye Ingozi ku matariki ya 28 na 29 ukwezi guheze kwa Mukakaro. Yagiriye ko anamenyesha ko abacamanza 35 bazosezererwa mu mabanga yabo kubera gukora nabi nko kurya ibiturire. Twumvirize Evariste Ndayishimiye.
Murazuka twari twaravuze yuko umucamanza ajya igiturire uwo ategerezwa kuva mu rwego rw'ubucamanza areke kurutera umuvumo. Hari hitwariwe nk'abacamanza barenga 40, muri abo 40 umwe wese twiga ivyiwe ibirego amurega. Hari nk'abo twabonye tukabona yuko tutoca tugira ico tumuvuze ko kubera hariho ibisabwa tutarabona neza. Aho urasanga harimo nk'abashika nk'abane twashoboye kubona yuko bitarakwira ivyo twakorera ko kugira ngo dushobore gufata ingingo nk'ivyo twavuze tuti nabanza basubiza inyuma. Hari habo rero twabonye tuti aha bimeze uko naho nari kuba jewe ndabona yuko aha nari kuhihendera. Ubono kumukosora umuntu akamubwira ati wabonye ko ngaha wagasamaye ko akaba rero nabandi rero babandi umenga nta kindi bajejwe atari gutukisha ugwego. Aho harimo abagiye biturire rero harimo abarenga 35 ata kindi bova muri urwo rwego bariko baratukisha amazina muzoyabona kuko murumva ubutrahejeje.
Ibyo umukuru w'igihugu yashikije byoba bije gufasha gusubiza ishusho nziza ubutungane bw'u Burundi. Mukanya rwaruka ruragira icyo rushikirije. Ikiganiro ndafite ijambo kirabandanya Noa ari muri Sudani yepfo. Ati ubutungane buzokora neza hamwe abarongoye igihugu boreka abacamanza batigenga.
Sudani monokoje kisigati y'abantu bamerazina aho menye igihugu si igihugu ubwo igihugu banaducinyiza kurutu kubashinyiza banabazara mu mazu yabo. Rero nico nohanura leta ubwayo canke perezida ariyo leta yotanga ubwigenge ku bacamanza agatanga uburenganzira k'uwo wese afise ikibazo afise icyo aterera mu bya leta. Si kugira ngo bafate abacamanza bakorere ku gicure cy'abajejwe iperereza cy'abakuru b'igipolisi cy'abakuru b'imisoda. Amategeko mu ngingo zashinzwe kandi na leta turazi neza ko ubucamanza aho buri hose buba bwigenga. Rero kuba yajya avuga ngo abacamanza 35 kubakura araraba ahubwo nawe abakure yakosoye leta araraba abakure yasubiye ku mategeko yari asanzwe abarongora kuko nimba bakora nabi hari gaze usanga ariwe bakoresha nabi cyane leta yiwe ubutegetsi bwabwo bakoresha nabi. Nuko iyo umanza agakosora leta yiwe akikosora nyine ubwiwe akaraba nyine ahanyerera akaraba nyine ahagaze akabona kwirukana abacamanza avuga ati nanje muri leta yanjye haratunganye. Kuko ubu misi yose muri leta cyangwa mu bajeje intwaro uwadukanye ijambo wiyumva ikintu haraba ngo mpagaze nicyo yadukana avuga nabyo nk'amajambo yebo ndi kuri yo imbere yanyu w'imakamba aherutse kuvuga n'amajambo tamuntu yasobanura ariko yagumye yidegenza kandi yerekanye neza neza mu Burundi ko hacishwa abantu bakicishwa kandi koko n'ivyo
abacu baranyuruzwa abacu turaburirengera n'utubaturibiziga ariko prezida cyangwa leta ntashigeze imukoza kubera ko bose bafise mu ruhara rero nta mpamvu zo kuvuga ngo hayirukane abo bantu niyo amajambo nyine yamiramwo yacigira ibikorwa twebwe nk'urwanda tugiye ntidushobora kwizera muri mati cyangwa tuvuga ati nabikore kuko nyine bifise mu ruhara nagerageza gusore leta yiwe muri make akusore abatwagwa biwe akusore n'igihugu ciwe hanyuma aje mu bucamanza yongera guhuburenganzira bwo gukora nk'abacamanza yongere abahuburenganzira nka sentare y'abacamanza bigenge bashikirize urubanza leta twebwe twaciye n'uru ariko batamaje guhagarikirwa n'abajijwe iperereza batamaje guhagarikirwa n'abajenerali n'abasirikare n'abapolisi bakore bigenge iryo jambo rye nubwira tugire Burundi.
Lewonse ari mu Burundi atingingo zose zizofatwa nacyo zizomara mu gihe abacamanza haraho bakorera ku gicure cy'abari mu butegetsi.
Mbono yanje nuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yoraba impamvu ivyo biva impamvu abacamanza baca izangondagonde bagafungira abantu busa bakarya ibiturire kugira imanzi cyangwa zirengane aho bahohotera abanyagihugu babituye zaumva bapfunze umuntu bakamucira ibi canke biriya kandi atana matohoze yabaye guhohotera umuntu agateka ka muntu mugabo kumva ko mu gihugu cyari cy'Uburundi agateka kazi na muntu z'ukuri kubahirijwe rero uko jiwe ndabibona ego ku mvugo y'umukuru w'igihugu by'ukuri abarundi turayimenyereye turayimenyereye ni mvugo ni ingingo avuga ati hafashwe ingingo ariko ukazorondera ko bimwe byagiye mu ngiro ukabibura ariko icyo nosaba nk'ugwaruka ndakirabisha ku mukuru w'igihugu ubwiwe aho yofatira ingingo naha kuko abo bacamanza barashobora guca urumanza batewe igitsure n'umukuru w'umugambi kanaka batewe igitsure na generale kanaka rero mu gihe atazoba arasambura ako kagwi ko kwitwa ngo mva mu mugambi uyu gore kurunda rucu kuko biri kose ntacu bizogira ivyo nta kiza mbona kishemeje yoba yarakoze mugaba mu gihe afashe ingingo yo guhagarika ako kagwi kavuga ati jewe ndi generale kanaka ujya ashaka kumupfunga ntwara umugambwe mu ntara cyangwa muri komine me mugasanga n'imbonera kure kame mugasanga irahohoteye umuntu mugabo aho guhanwa wawo ugasanga hahanywe umwe yarenganije rero nyamicubahiro imvugo yiwe go ni nziza ariko urumva nta kizere tubona ko hari kizohinduka mu gihe ubutungane udakora bwigenga ntibukora bwigenga kuko buratega igitsure nabwo nkanasaba nyenicubahiro umukuru w'igihugu ko imvugo yojana n'ingiro akanaraba impamvu ivyo biba bakamufasha kuko umutwe umwe ntiwigira inama.
Derek ari mu Burundi ati igiturire caramaze gusasigwa indava mu butungane kubwiwe bizogora kugituza
kugaruka maze igihe ndiko nitegereza ibijyanye n'ubutungane bw'u Burundi ego me biragaragara neza ko ari akigoro k'umukuru w'igihugu kandi rimwe na rimwe tusabona yuko bishika akabakura ariko kandi nk'akarorero bamwe bamwe twagiye tumenya haba nta bajeje perezida mu ntara za Rumonge twarazumvise kandi yaramenyesheje ko ashaka kubakura kandi yarabikoze aca arabakura ariko rero ikibazo kiriho mu Burundi ni ukuvuga umukuru w'igihugu ntahari karagaragaza gukora ishoka byose mu Burundi hari indwara yahateye kandi kugira ngo ikire bizogorana kuko Uburundi bwapfuye kuva kera rero na kigoro agerageza ariko ikibazo aho kiri ni iki ubutungane bw'u Burundi burimo kugiturira uramutse mu Burundi utiye ukata amafaranga ufise nta rubanza rw'ukuri uwo ufise ni ukuvuga ufite amafaranga niwe afite urubanza rw'ukuri ibyo rero biragaragara yaba umukuru w'igihugu yariko arabikora ibyo aba babyiwe abamukurikira abandi bategetsi bakaba nabo nyene bari baciye bafata umugambi umwe nk'uko umukuru w'igihugu ariko arabikora kubera Uburundi bwariko cyabuhinduka none uno munsi n'ukuri biba dusanga umukuru w'igihugu ariko atamba yirorera kuko akuraho ubu ngo akora iki hagasubiraho ubundi akora cya kindi nyine kuko umuntu wese mu Burundi arose akazi cyangwa arose biro ntabona ko agiye gukora muri biro ngakora abanyagihugu ahubwo abona ko agiye kubaka agaseke buye abona ko agiye kugura ikibanza ahantu heza njye niyo mwanya rero twagira muri kino gihugu cy'u Burundi ariko kuri ubu twebwe nk'ibyo tuko turibonera ngwaka turi mu gihugu turamushyigikiye nagerageze ariko mu kirundi bari amaze bati isi yanyereye ntiyuma mu Burundi biragoye kugira ngo Burundi bukire
tetari mu Rwanda ati ko umukuru w'igihugu yamaze kubona ahari ingorane azo zitorera umuti
Chihu kwa ruka, chari kinu chiza, ese imvugo yujana ningiru. Jawadi vijija chane, vikawa ndanya, akabi hagurukira, neza chane, mubujo bwose bushoboka, jotanga kinu chiza kugihugu, jotanga isura nziza, mwicho gisata chubutungane, bikabera n'akarorero nuko mandi basigaye, nawe ubwiwe, bikamubera ishusho nziza, kuko ari bipfa byapfiriye bukuru. Nibaza rero ko atanguye abibona nibukuru bizaba bigakosoka
kuba etana ari mu Burundi ivyo umukuru w'igihugu yavuze no guhuma amaso amakungu atariko ashira ingorane aho zitari akirengagiza ingorane nyayo yo kutigenga ubutungane
ikintu cyiza mu gihe icyo gikorwa cyo kugwa batarabye ngo uyu muntu kubera akamoka mu mugambi kanaka tuno kubera ari wo muntu ukuntu no kubera ameze ukuntu ukuntu uko atumbaye ibyo mu mugambi sinzi FDD biba ari byiza mu gihe atabiborenganya ibyo umukuru yavuga rimwe na rimwe kiriye mparanda kiba ariyo kwa ikinamico zambe wakina kuyegira mu batwenza hashobora kuvuga ibintu ukamengo n'ibintu yavuze ariko umutima ukamengo n'ibintu atoshira mu ngira mugabo kawaya bae bavugisha n'ibishabisha gusa mugabo umengo ntaho bihagaze nibaza yuko nawe yamaze kubitahura avuga ati reka ndabivuge naho atabizoshika mugabo ko iyo atarahenda barundi mu mvugo y'icyankiriya mbese baramaze kubihinyura kumuhinyura rero jewe nkubavuga nti cyarakwiye kuzavuga amajambo ahushitse amajambo afise ahafatiye amajambo afise ikibanza atari bijya byo kubeshya avuga ati ibi n'ibi n'ibi naka cyangwa ukabibona yivuguruje mu kintu kiriya nibaze yuko ingorane zidahagaze cyane kuri abo bacamanza ahubwo zihagaze ku butegetsi dusanzwe dufite buhari kuko abo bacamanza yagiriza yuko batahagaze neza mu mwuga wabo barashobora kuba atari nabo byavuyeko ahubwo byavuye kuba bateye igitsure kuko biramaze kugaragara yuko ubutungane butigenga mu Burundi rero iyo umusirikare kanaka umujenerali kanaka ategeka ati naka bigenda uku anaka bigenda uku urumva ko rero mbere tugashya duhera ko kuri wenyine kuko nawe mucamanza mukuru dufise bavuga bati umwerva ukuru ugakwira hose rero mu gihe nawe aterekanye yuko harimo akarangamutima kumucamanza mukuru dufise mu Burundi biragoye yuko ashobora kubwira naka ukora nabi nawe neza kandi nawe hari mukora gushyira mu ngiro mu gihe avuga ibintu ntabyubahiriza ntabishyire mu ngiro ni ukuvuga yuko turakwiye kujya kuri aba bana turahabwa akwiye kwikebuka nawe agashyira mu ngiro amategeko kugira ngo n'abarongoye cyangwa abamuyoboka bose nawe akabashimiriza gukurikiza amategeko kiba cy'urubanza cyangwa ntibahonyange amategeko kandi ari bo bayakingiye
Yamara bari mu mpimba Harabazwi ko bakingira abandi yamara bagahigwa buhongo Harabazira akarenganyo yamara bari mu mpimba Hari n'abandi bafungwa baho ubusa yamara ntibavugikwe
Ikiganiro ndafite ijambo kibandaniriza kuri Scott ari mu Burundi aribaza nimba abo bacamanza 35 umukuru w'igihugu avuga ko bazokugwa ari bubonye ne bwa bakoze amakosa mu butungane
ndahambira kujya kabiri nene nibaza yuko agisura ugenda runini cyane hamwe iyo bikora nk'uko nibaza yuko yoheza abura n'abasigarana muri guverinoma yiyo kuko n'amadomene yose ni mu mashyamba atandukanye tuvuga ko atagira ubutungane siene possible kuko ibintu byose shyira mu butungane aho nyora hose atagira ubutungane aho cyangwa atagira ubutungane gikora cyo atagira ubutungane icyo shishikirwa gucyacu umuntu serivisi kanaka yose arimo arengana umuntu arica umuntu aracagwa abonagonde arakora ikintu kindi kibi hama ugasanga nta na kimwe gikurikiye kandi ntukwego byarigeze kubivuga abanyamahanga bazana imitahe ngaha mu gihugu ntibakiza kubera baraza mu kajya ibyabo kubera batagira aho bitwara bo nyine yarabivuga ntibagira ahantu bitwara barahebya bakabarira ibyabo kabitagenda uko nyine ko iraza ko batagira aho bitwara none iyo basize ba bandi nyine koko bagiye kuronka ngene abanyamahanga bazana imitahe yabo bakarenga bakaronka aho bitwara igihe kibazo rero umuntu yokwibaza ko niba abo basigaye 35 ku bacamanza bari mu gihugu cy'u Burundi ariko ibyo by'ukuri koko basigaye ntibazi impungenge nyinshi cyane ariko tukavuga tuti haracyari umwanya nimba hatarengeranye ko bufatwa ingingo mperekeza n'abasigaye hakaraba ko ari bazima n'abo 35 ko baba bakuwe mu kuri bikaba bigaragara koko ariko niyo 35 hamwe yaba aribo bonyine babikora ni henshi hakirwa imanza ngaha mu gihugu ni henshi cyane ari 35 ko igihugu cyose cyangwa akarere kose kubakwa n'ubutungane zimwe zikundi kuko batari mu gihugu cyose ni ukuvuga ko ari 35 ni make cyane babandanya babikora bicyagenda neza tuba kuba bashaka basubiriza niba aronka ayandi mabanga basubijeyo barimo tukajya kutubishima tubibone byabaye.
Davis ari mu Burundi yabona ko ugusubiza ibintu mu buryo muri cyo gisata cy'ubutungane bitazokoroha
ni ikintu cyabanza kwigwa neza kuko usanga abatangira amaraporo muri iki gihe turimo hari n'abashobora gushyiramo izindi mvo bagashyiramo nk'imvo za politike ugasanga harabayemo akadodoberezwa kuba baba bakifuza ko akuma muri ako kazi ugasanga bamudodobereje ugasanga aragize ikibazo kubwo kudahuza n'ubucankuriye ariko hamwe haba harabaye amatoza meza amatoza atahinganiye amatoza yimbitse bakamenya ko abacamanza bagirizwa amakosa ahambaye ku bwanje guhana nk'ibyari bibi ariko ingorane uko muri igihugu cyacu cy'u Burundi ushobora kugira ngo rikurahana kugira kumva urutunganiza abantu ugasanga aho guhana ahubwo urarenganije abandi ugasanga kimwe umuntu yagira yita ubutungane kibaye akarenganyo karenze ikindi nacyo gutorera umuti indwara ziri mu bucamanza byasaba igihe si ibintu umuntu yatinda ukayimvira hanyuma igahita bijya mu ngiro kuko uraje igihugu cyacu cyaratinganitswe n'ibiturire n'akarenganyo cyaratinganitswe no guhohotera abantu bari bavuye ku mbo zitandukanye rero njyewe nk'urwaruka mbona hoba gukosora buke buke hakoreshejwe n'ubwitonzi bwinshi habaye n'ishaka ku mbo byagenda na kibi nayo guheraho biragoye hakabamo ubwitonzi bwinshi bwinshi cyane n'ahandi hari igihe ushaka gukosora ugasanga urabyononye n'ibyo washaka gukora.
Duhereze kuri Karim ari muri Kenya akaba yerekana ingene ubutegetsi ari bwo nyene buzingamitse igisata cy'ubutungane.
Ikindi abifata nyine nk'imikino ya SNDFDD amajambo nyine yo gusamaza abanyagihugu kuko iby'ubutungane bwa SNDFDD ntacyo umuntu yaba akibyizigiye ko ntacyo umuntu yo kwizigira ko bazapfa bahinduye ku ntwaro ya SNDFDD kubahuka kubwira abanyagihugu ngo abacamanza 35 ngo nabo bazakugwa mu mabanga usanga nyine bitwengeje cyangwa nyine ukabura insiguro ubiha kuko amanyanga aba mu butungane mu gihugu cy'u Burundi nta n'umwe atayazi. Tukavuga ko rero ubutungane mu gihugu cy'u Burundi bwari buzingamitswe cyangwa bwavuganye bukora nabi kubera abantu 35 iheraba uburorero bukeya nubaha bw'abacamanza bama bapfunguye abantu bagirwa n'ibyaha bikomakomeye nk'akarorero umukuru imbonerakure yishe umunywanyi wa senere mu ntara ya Mwaro ntibamuciriye imyaka 15 ariko nta n'imyaka 2 yapfunze baca baramurekura none ibyo umukuru w'igihugu ko abamenyeshamakuru babikora ko amakuru bikandikwa mu itangazamakuru umukuru w'igihugu ntabimenya none yaratweretse ati uyu unye yakuwe kubera yarekuye umuntu yishe umuntu igitega uwitwa Aime eme somo mijango yiwe nyafatanwe ikiziga mumo doka yiwe chumu ya gihugu ajia kuhicha nweni bazu chirie wafungwe umunyororo wimi akine ata nungi akivira fungwe nivara yewa mwore kuye nagiari kutanga zati fuamenye yuko umucha manza munaka yarekuye eme kubera ko yayafatanwe ikiziga yishe umuntu none yamurekuye n'ikiringo kitarana hera ubwo bucamanza rero bwo mu Burundi bwamaze kuzingamikwa n'intwaro ya SNDFDD uno munsi rero iyo ntwaro ntiyoza kuduhenda kudusamaza hashobwa nko rwaruka twizigiye kazoza ku gihugu ntiyoza kudusamaza ngo dusinzire ngo dusamare ngo hari ubutungane bwo gukora mu gihugu cy'u Burundi rero icyo bavuga no ku mukuru w'igihugu yogabanya amajambo yogabanya kuzarabesha abanyagihugu nakore ibikorwa by'intwaro yiwe n'ibyo tuzoshima tuzoshima amajambo ko umuntu afatwa yakoze icyaha agafungwa munye muheza kurekugwa yakiriwe n'urubanza rudahuye n'icyaha yakoze ibyo ni ibintu bibabaje cyane rero tubadukeneye kubona byakosowe ntitubadukeneye kumva amajambo ngo mukuru w'igihugu ngo yakosore ibintu ni ibintu byo kwa madusamaza
nyamari cyose ni kimwe hiye nyamari igihugu tukaza
ikiganiro ndafise ijambo aha niho kigarukiye kaba cyarekeye ibyashikijwe n'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'ugwego rukuru w'ubucamanza Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko hagiye gukugwa abacamanza 35 ahanini bagirizwa ukurya ibiturire muri iki kiganiro harabashimye iyo ngingo kuko kuri bo ari intango yo gutorera inyishu ingorane ziri muri ico gisata ari naberekanye ko ari pfa gusa kuko ingorane y'ubutungane ahanini iva ku butegetsi butabureka ngo bwigenge turashimiye mwese mwagize ico mushikirije muri iki kiganiro namwe mwadukurikiye tubifurije kuroranirwa
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.